Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri irya no hino ku isi, mbanje kubasuhuza hano i Washington muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego no kuvuga uyu munsi wahari wa mahoro n'ukuri nkubo intambwe tugeze ko turashima cyane. Turabona ko biriko biraza gose mbere ku rugero runini, kuko umuntu asigaye yajyama agasinzira nta bigiturika hirya no hino.
Kagije kuraba ibyo bimeze mu gucu Burundi, nta mahoro dufise. Abantu turara hari habarara rubunda.
Abo n'abanyagihugu mu Burundi bavuga uko babona umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro, birumvikana barashingira ku mibereho yabo mu gihugu barimo, bitewe n'uko baryama banabyuka. Iyi nkuru kimwe n'izindi zijyanye n'ikibazo cy'abacuruza imyenda ya caguwa biruka mu isoko ry'Igitega, ndetse n'ikiganiro ijwi rya Amerika yagenewe n'umufasoni Magi baracitse, ni mu kanya gato ku ijwi rya Amerika. Ndabararitse, mugume ku maradiyo yanyu. Kuri uyu wa gatatu, isi yahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura ni mu Burundi bavuga ko amahoro yagarutse, kuko nta mbunda nta n'amagrenade bicyumvikana ku buryo buhoraho. Abari nabo basanga uyu munsi ngo nta bisobanuro ufite, kuko abantu badasiba kwicwa. Abo ni ababivuga. Abo banyagihugu bose mu makaritsiye atandukanye ya Bujumbura baganira mugenzi wacu Eloge wirika neza, bamubwira uko babona uyu munsi.
Ego no kuvuga uyu munsi wahari wa mahoro, n'ukuri nkubo intambwe tugeze ko turashima cyane. Turabona ko biriko biraza gose mbere ku rugero runini, kuko umuntu asigaye yajyama agasinzira nta bigiturika hirya no hino. Cyo muri make ndabona ko vrema ibintu ni sawa gose mbere, turishimye turanezerewe.
Aho ndi tu mahoro nta ngorane nta nakime gicamo, twese turumvikana kandi keneye amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Amahoro ari aho gose twosaba yuko twateza imbere amahoro akaba twese tukabaho neza.
Uyu munsi mukuru ugiye nawo nari nzizo tariki agiye ku bwanjye, nifuza ko igihugu cyogera amahoro. Ubu ngiye mbona dufise amahoro, ngiye kubona ko mbona mfise umutekano, nkambona mfise amahoro, byose ngiye mbona ari sawa.
Uyu munsi mukuru ni byiza ko wihimbaza, ariko ubwanjye mu kibano nta kamaro kanini yambona udufitiye, kuko turabye ingorane turimwo ubu. Abanyagihugu ntitwashobora kubona yuko uyu munsi mukuru uhimbazwa, nta mahoro ahari, kuko abantu ntibamerewe neza cyane muri ibi. Ni uko tubona yuko abantu benshi muri mu kibano ketse no mu gihugu cyose benshi baze barafatwa bakafungwa, kandi hariho n'abafatwa ku mvo zitatahuritse. Kandi ikindi ni uko tubona nabo badafatwa batitegemza nk'uko bikwiye, kuko bose baguma bikeka ko bashobora gufatwa.
Yego, ikintu mvuga turifuza amahoro, musanga amahoro ariho, dushaka ko yazazagara akaguma gusazagara kuri jewe, shatse kuvuga dufate nk'akazi dukora tukaguma dukora nyene.
Tugerageje kwihweza vy'uwo munsi mukuru mpuzamakungu hari wa mahoro. Ku bwanjye nta narinzi, kuko tugerageje kuraba ibyo bimeze mu gihugu cy'u Burundi, nta mahoro dufise. Abantu turara hari habarara rubunda, abantu ntitwidegembya, nico gituma ata mahoro dufise, ata mwidegembya dufise.
Ariko aravuga ati nta magrenade tucumva, nta mahoro tucumva.
Numva ata magrenade nta mahoro, kuko umuntu yakwiyumviriye uzibona gusanza aho uri akagutwara ntuzi yakujanye, atana suite ishobora kuhaba. Abantu baricwa bicu busa, abantu bagafungwa batazi ico bazira, abandi bakarenganywa, hariho abagenda amazima yongwe ntitumenye barengeye, umuntu akabura uwiwe agataha uko. Nuko
umunsi nta narinzi kandi nta mahoro tubona, kuko urabona n'ibintu ntibisohoka, uriko uradandaza n'abakiriya uronka, ibintu biva hanze ubu ntibikiza, usanga ibintu rero bitameze neza kuko bitaronke aho biva, bidaheza ngo bishike ngaha. Yaba hari amahoro biba biza bikinjira mu gihugu cacu, ubunya nta bisohoka ngo bije hanze cyangwa ngo bize iwacu mu Burundi. Iyo umuntu adafise icyo ariko ararya ashaje kurondera ukuntu yiba, hama agaca aba umutekano muke, ugasanga hari abariko baramurondera kuko yibye kubera ashonje, cyangwa ugasanga yaciye yazindukiramo n'izindi ngeso.
Abarundi bene wacu bari mu mahanga za Uganda za Rwanda nasha kubabwira yuko boza mu Burundi ari amahoro ntangire kuvuga umuntu hajya akajyama y'amasaso ahora bumva ubu yaraheze
muturajya amabarabara rerengana na magerenade nta nkoho ahubwo dusabana bene wacu bagaruke tubake igihugu cacu
ari amahoro buke buke kubera atantambara irikiraba gabo urakunda guhunga abana bivanye n'ibintu za turabona tanto ngo kuva ngo bisha abantu ngo babahambye ngo babatereye mu ruzi ibintu nyene byuko n'ibyo bihungabanye ibintu kubera ko atantambara irikiraba ta kirobere cyangwa taki kubuga mahora arahari mu gara cyumbagira
ubukene twebwe buguma budufata amafaranga yo dufashije acaja gufasha impunzi twebwe ntiyagire imfashanyo zinjira mu gihugu je nta mahoro mbona mfise kubera uburyo noronse uja gufasha abandi narwe tukaguma ari nabi munda
cewe je nta byo mbona kubera nani ni mu bukene ayo mahoro ndayabona gute kandi nkenge
amahoro ubisanzwe amahoro ndabibona nkuko abandi babibona ari biraba abandi naje nta kundi nyene nemera muri izo nyene ko urabona ko byo bigoye naho ubona ikintu givuze ari kibi ashaka usanga umwe ngo uri kuri kwegera shorabo kacu ba mu bandi nyene z'abandi bashimye izo nyene je ndashima kubona nyene ntembeza gakinga ubu nyene bataratwirukana je ndabishima ko ndabishima ku nyene amahoro je ndavuga ko ari kubera tamuna twiruka inyuma
amahoro tuvuge amahoro ari ariko icyo kitugo niki kininzara n'ubukene ndara n'ubukene uratwi Birango ngatwe turadandaza ndamahera turonga abakiriya turonga birata amafaranga ari
byashira turabironka nibisohoka neza ukabironka bizimbye yani twabutse ukuntu dufata kabisa wapi n'amahoro hari kwene ariko inzara nayo yabaye ndasa abanyeshuri bararira kwanza nk'abari abanyeshuri babuze ibibazo bicaye muhira abuze ibyo bakora yani n'ibintu bigoye cyane
birumvikana hano mu gisagara cya Bujumbura ahandi naho namwe mufite icyo mutekereza kuri uyu munsi mpuzamahanga w'amahoro mwatwandikira ku rupapuro rwacu rwa Facebook ikindi kandi mwakwitabira gahunda zacu z'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika ni buri munsi kuva saa 10 kugera saa 11 ku gicamunsi turabararitse rero tuve Bujumbura tugane mu ntara ya Gitega ho abacuruza imyenda ya caguwa mu isoko ry'ito ryo mu gisagara cya Gitega birukanwe n'abashinzwe umutekano mu minsi mike ishize ariko ubu abo bahoze ari abacuruzi bafite ibibazo by'imibereho yabo nuko ubuzima bwabo buzamera mu bihe biri imbere ni inkuru twategura mugenzi wacu Fidele Antoine Sabimana ukorera mu ntara ya Gitega
Yosoko no iri muri quartier Magarama iremamo ifungurwa mbumbarugo bitandukanye ivyamwa n'imboga hije bifungurwa harabadandaza impuzu n'ibirato hafi impuzu uhasanga ivyarahani bitonze bishona impuzu zitandukanye abadandaza muri iyo soko benshi bagizwe n'abakenyezi bita abadirigiza bisigura abadandaza bafite imitaye mito barangura mu isoko nkuru ya Gitega canke mu makomine ari kure gisagara ca Gitega abajeje intwaro mu gisagara ca Gitega hazindwi zibiri birukanye abadandaza impuzu ibirato n'abashona impuzu bakoresheje ivyarahani muri iyo soko yo mu Magarama abadandaza impuzu bangana 53 birukanywe abadandaza ibirato ni 13 abakoresha ivyarahani bagera kuri 10 Aho birukanywe twasanze aho bariko baragerageza kwandika ibicuruzwa byabo hagati muri karitsiye ya Magarama batubwira uko vyagenze Jacqueline Niyonzima numwe mu birukanywe yadandaza impuzo mu mabaro bakunda kwita igishwe kacanke kombokombo
Biga hano mwahaje kuberize impamvu ko mwahoraje mu soko
Twe baratwirukanye turi abantu 50 hariya mu mpuzo 53 twakorera mu kasoko twatangoranye nabinjya mu kasoko ari epfo ku isengero ikiherere sengera bayishitse hajya mu Magarama bashavuga ati nitupfeho tudugi no ruguru cha turadugi no ruguru bacha baraduhi bibanza je bundi rero niho rero twaza tubona chef de zone ati ngaha ejo ntimuze mugaruke kwanda twe turababwira duti amabaro twapomoye cyangwa utuntu twagiye guharura ruguru ntizirahera tureke basi muduhu kwezi cyangwa amezi abiri tubanze tudandaze ifite twaye dusigaranye ngo uwuzogaruka ngaha ngo ni giti ngo kandi babitwaye ngo babibatwaye ngo ntimuze muvuge
Ndinze menshi Felix adandaza ibiratati
n'abantu bose bakiyungunganya kugira ngo imiryango ironke icirarira abantu benshi barabakora nganga twa tugakora turi abantu 13 aho ndiko ndivuga ko birato gusa mugabo ahubwo giye ati ndufume tubereka hano basimwa muri ikiyika kugira ngo imiryango yanyironke n'icirarira
Anita Bukuru umudandaza w'igishweka asimpungenge kubujya giye kubaho
twebwe ku miryango y'iwacu ingaruka n'imbi cyane
nk'ubu twaracyugeze mu gihe cyo kurondera amakaye y'abana utuniforme ariko mu bugingo turi mu ibarabara ntawo tubona tuzobikura twe nk'abanyagihugu bato bato tudandaza mu kaso dusaba leta ikaraba handi hantu yo dushyira twikore twari tanga ukuri kwamye ariko ntitwatanga ikore ryo kumwa ryo kukwezi twari ha ku munsi twari hijana ofisi bitanda bibira kari ha majana abiri
dufise umutahe mutoyi utuhuzu twatuzana ku mutwe twe na mitahe minini yawe kujana muri etaje dufise nkaje we mazi imyaka 7 mu kasoko ndandaza aho duhuzu mparura imyaka 7 je niye iheze je navuye kwisengera epfa hari yanye kwisengero igihe badukura kwisengera bakaduhangaho je narimo
abakoresha ivyarahani nabo nyene bavuga ko batazi cyo bagiye gukora. Mariam Hassan numwe mu babarira mu isoko ya magarama birukanye
cyemo buzima bwanje mbona bingoye sinzoronka n'ingene ndonka n'amakaye y'abana nsaba ko badufasha bakaturangira handi hantu dukorera ko nka twebwe urabona nk'imashini ntiwayidugana hariya muri etaje hejuru ngo uronke ingene uronke umukiriya gusangaye
Useni Butoyi arongo igisagara cha Gitega avuga ko abo birukanywe kugira ngo bakura akajagari mu makaritsi
hajya hantu abantu bafise agahusha no kitagahusha kuko nakantu kumwanya mutoyi kuko bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose no kuvuga ko uyu munsi abantu bo bafise ako kantu kagahusha ni ababanda ivyamwa utuboga nibo bafise uburenganzira uno munsi bwo ushobora kuharangurira kantu kumurimo abantu baza baraduka bahunga isoko kandi tuvuga tuti nibaje mu isoko baje gukorera hagati mu isoko aho twovuga nk'abagurisha impuzu n'ibirato aho rero tuvuga tuti nibaje mu isoko umuntu umbere yo kwirinda ibintu by'ubujagari bushobora kuzaburaduka kuko ibijanye n'udandazwa bigira amategeko izo nsigura abanyagihugu baza baratanga bimwe bimwe n'ibyitwazo ntibifashe
abanyagihugu ba mu makaritsiye ari mu burengero bw'isagara cha Gitega ni ukuvuga karitsiye yoba magarama na bwoga bavuga ko iyo soko yari bafitiye akamaro kanini kuko ibegereye kandi irema kugeza mu kazangazanga bugorovi aba muri ayo makaritsiye basaba ko iyo soko yotunganywa gushasha ha kugira ngo bayugare Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inama y'inteko rusange ya ONU ikomeje imirimo yayo abakuru b'ibihugu bakomeje kugeza amagambo ku batuye isi bamwe mu bantu batumiwe muri iyo nama baturuka hirya no hino ku isi ari abanyapolitiki ariko kandi harimo n'abaharanira ibikorwa binyuranye byo kuzamura byo guteza imbere abaturage muri abo harimo umupfasoni Magi Barancitse uyobora ikigo Maison Shalom mu Burundi yitabiriye inama zinyuranye muri uwo mujyi wa New York mu kanya amaze kuganira mugenzi wacu Edi Rwema agiye gutangira asobanura muri make ubutumwa yatanze mu nama yatumiwemo
muraziko hariho inama bita Social Good Summit bari bantumiye rero ari kubera naronse kagashimwe ka Aurora Prize ngo ntange ubutumwa icivugo gikuru cari bari basavye ati mbega wewe wifuza kwisi yomera gute mu 2030 nari mvise n'icyo ndabivuga ko guko ubutumwa bwa Maison Shalom bwari n'ubutumwa bw'uko twebwe twashaka ko atamwana numwe yosubira kubura ababyeyi kubera ingwano atamwana numwe yotegerezwa kwicwa n'inzara hari habandi bariko baricwa nuko bafunguye byinshi atamwana numwe bosubira guhohotera ngo bamushire mu ibohero atacazira ngo bahohotera ubuzima bwiwe atamwana numwe bosubira kugurisha nkuko bimaze igihe mu Burundi bagurisha utwana twutwigeme mu bihugu by'Abarabu nani fise rero ubutumwa bwo kuvuga ese abantu bo kwibuka ko twese tugize umuryango umwe mu muryango rero nukuvuga ko habaye ingwana hano ugenda ukwamira nashaka rero nibwo butumwa narinzanye icivugo cy'urukundo
wavuze kuri icyo gihembo uhawe n'umuryango Aurora muri make yatubwire kubijyanye n'icyo gihembo icyo gihembo kivuze iki kuri wowe kivuze iki kuri Maison Shalom ubereye umuyobozi
novuga ko icyo gihembo novuga kwa kugashimwe ari ikintu gihambaye cyane cyane kuri jewe Aurora Prize n'abantu barokotse bivuye kuri genocide yabereye ku bakirisu bo muri Armenia abo nabo bavuze ati ko twe twarokotse hakaba harabaye abantu b'umutima mwiza baturokoye reka natwe kuzoza turahemba turashimira abantu nabo bitanze bakarokora abandi bahejeje kurokoka nkuko je nari narokotse ku ngwano yabereye mu Burundi ngiga kurokora abandi nico gituma rero ba bampaye kugashima muga kugashima ni gahagararira ngaho bagahereye abarundi bose ako gashimwe kahojeje abarundi karadukuye ko iceyi twarashoboye guhaguruka urabona kubona George Clooney ariwe yahagurutse makunga gahaguruka akibuka barundi akibuka akajembegete twari turimo amagogwa twari turimo bakaduhoza kuri Maison Shalom naho nukuvuga nubona ko mengo ni Imana yavuze ati bandanya nugira ubwoba ndi kumwe nawe gushika ku muhero w'isi baraduhaye rya kugashimwe ariko karamfasha gusubiza abana iteka bagashobora kuja mu ishure bagashobora kugira amashure ya kaminuza bari bahagaritse kukubera ubugaba bw'intwaro y'Ubujumbura
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro Netienne Karekezi ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na studio Ijambo mu Burundi
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza mwikundira kina ni gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cy'ikiyago cyerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amaze imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri Honorable Fenias Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sanyafrodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga hutu Remi
eh erega mwarasizo Ntorere Kazoza
Pasteur Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose
ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramo barundi mu nyumva Arusha irimo J10 ikamwo J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero
yakiriwe Arusha genda umuntu akwenze bakira ku kintu kimwe tuvugana ukuri ibyo bya mato ya 2005 yarabaye kandi twaremeye intahi yashize nacubaza n'icyo kina kigaruka ko ngo babara twaremeye
iki kwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha nakunyubahirize wavyumvise
ariko nubade turengera karimbi
oya urumva
GST na JDC ntirengera karimbi kuko irafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburi ngaha
ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fenya aso wicaye nga
GST na JDC
wowe wicaye nga GST na JDC ni wangi uko ufata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi atewa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabote
kuko
wiyemeye natwe turi yemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politique n'ibyo barundi bose si ibyo abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo
Arusha
bayita mu gifrance objet de référence
nenda
mwige per politique
niyo bisunga
barashobora kwicara bakabinonosura neza kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo harabashaka gukumirwa kuko mu gihe hogira abantu bakumirwa bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujadushwe mu bya bindi byo gukumira abandi ikiza rero ku neza twese y'abarundi kuko tugiye gutwagisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge go baburimwe tukumvikana ati iki bashahumwe uwo gihindura tukugira ngo twavance nta ngora abantu bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukujinama n'ingingo nibyo byofasha
urakoze Pastor Habimana
ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibya Arusha ntitwavance ubuhejeje ubwo nyene gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine duha umuco woroshe gutahura
ariko ibyizwa shingira ikora rivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri Arusha iryo dufise no munsi
mbe ko gitambaza kuri to Vidare Salam uri vi Pretoria twebwe ku makoro twasinye nta vire za koro darusha iriko wege ndibiso nta biriko umva rero
ukunda cyangwa ubyemera Arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize cyo gikora mu
kigo gikomeye urumva mugabo amazi kunyereka yuko ari cyo kaminuza ku buryo na constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère je regrette niyo Arusha yawe ntacyo ntayitushikana kuko ibyo kubiye abarundi bose twiyumvamo
ariko Pastor Habimana amabwirwa singira yagiye araba imbere yuko Arusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri iyo ngo hisunzwe mugabo no munsi ibyiza ngiye dufite no munsi litangurwa na hisunzwe amasezerano y'Arusha
ngo amaga kubaza
uyumvira ko ibwiza shingiro cy'uno munsi
ikibazo n'iki
yoshora gushiga mu kintu
namaze kugutahura igihe hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano y'Arusha uwo bahaye nabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye y'Arusha ije duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamentale ibwirizwa shingiro constitution ukamara kuvuga yuko hari iyindi text iri hejuru yayo wige constitution wo isomera iki wasome your text wo kwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye kubera iki mugabo je mvugane reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo Arusha
uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ari karavuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
amacakubiri abandi
uyu munsi umuhutu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afite ubwoba ntibivuga n'ukuri umuhutu nashobora kujya ubu saa tanu z'ijoro ngo munyakabiga arafite ubwoba ariko aravuka bimwe by'amageto none ibyo bintu two bisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bobihagarika hakiri kare
none ni ndazo bihagarika ibyo
abarundi kujya mu biganiro ege nyishu ni biganiro nkugana ati none tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migendane y'ubundi yandi makungu imeze nabi tuyigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu
ariko kuki mutemera kumanza mu icyarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebye
uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi mu majambo make no vuga ko ari komisiyo technique y'ubutegetsi
ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mu byitaye ibyaniro hagati mu gihugu
uwo mugwi gito dushaka bitugora kugira ngo tuwitabe inyene bagiye ntabyo twamenye
ndeje mwamenye kandi harashye soti itewe ni mukuru w'igihugu
ega yitege imbere kuri tego ndije kuri sohoka haraba de consultation muri politique niko bigenda
uwo naho zo batumira nti mu witabe
uyo nakubwiye ko ari mu technique uri kwategura dossier butegetsi uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une commission technique yateguye dossier izo dossier nzizohura hama bakudukuremwo icyo tugenderako murakoze
ego pastor
ngomba mereze nga kumusaga yavuze
yavuze
nti bajayo
yavuze tumuhutu
bijoro sibyo munyakabiga nti bajayo masatanu bijoro sibyo byakweze nde nta nyishu ushaka kumumpa byakweze nde ubavuga bati icyo abanyagihugu batoye
wabikweza ramenyekana none uko
none ari anyishu nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu kizotwagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowa hari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati urya mugwi yashinze ni commission technique urabyumva muri ico gihe urumva cha twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara hutubaje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi icyo ndakomenya amashi babandanya uko twe tugiye kubatembera tso batemberera baradukunda ko turabarundi je niko niyo nama ngiriye abarundi rero ntabwo arajye amakungu yavuze n'urukundo rw'abarundi
ariko yavuze kinati umugwi ushingwa hari hakiye kuba kuje inama n'ingingo
none ko demokrasi wayizanye Burundi ari fraudebu urabyumva none fraudebu batwigisha iyo demokrasi ahubwo nibaze batwigisha ibindi bishasha tumaze gutora umukuru w'igihugu tumva yuko ari sense ari le seul maître uwo kudesida kinyamara dukora iki dukora iki akabibaza Burundi niwe uwo mugwi rero
urakoze Pastor Hermana reka nagushimire nibutse yuko urongoye umugambwe FNL iragijyaga huturemo
urakoze nyakubahwa muradutumira ubundi munsi urabona twahuye turabiri na Fenias ajya turavukana abarundi mwese mudutahuraho muri turiko turashaka yuko icyo gikwereka ko mu Burundi hari demokrasi
urakoze nshimire kandi honorable Fenias Nigaba usanzwe urumuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu akoze n'ukwita bakina kigali
mwakoze kudutumira nubaho duhagaze nuko Arusha yakoze ibikora inka tukifuza ko ibyo bifise agasembwa abarundi bo kwicara abarundi bose atanu makumiriwe bakabiganira hama bigahinduka biciye mu nama n'ingingo kugira ngo iki gihugu twese tugisangire nkuko Imana kiduhaye
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima nti muranibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
fato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
turabashimiye bagenzi bacu bo muri studio ijambo bategura kiganiro ntorere kazoza birumvikana ikindi kiganiro ubwo ni ku cyumweru mwese tubaye tubararitse hagatabo kandi kubafite ibindi bitekerezo mwisha vuza kugeza kuri radio y'u Rwanda aho mwa muri hose tubategurira buri munsi ikiganiro muri isanga mbibutsa amasaha ni saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuwa mbere kugera ku cyumweru hagataho nshuti twari kumwe mwese nibwo dusoje ubu ibiganiro byacu twateguriye kuri isaha ibindi biganiro muze kubikomeza kubyumva makanya gato kuri radio Ijwi rya Amerika nshimiye cyane cyane Inosa Kimenyo atishyiza mu biganiro byose ndetse na engineer wadufashije kubagezaho programu y'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi aho muri mukomeze mugire ibihe byiza mukurikira radio Ijwi rya Amerika sukumva kandi harimo no kutwandikira mutugezaho ibyifuzo byanyu noneho programu zacu zikabizanyu ibigano twagezaho bikabaturukamo mwe bwanyu. Turabararitse rero mutwandikire kuri Facebook no kuri email yacu. Hagataho mugire umugoroba mwiza.